Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi.
Amahoro mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri ano makuru agizwe n'ingengo nkuru zikurikira. Babandanya kwidogera iteba ahandi naho ibura gifumbire yihinguriro fomi abona abarimyi bo mu bice bitandukanye by'igihugu. Akarorero ni muri zone Kankima ya komine Gwibaga intara ya Bujumbura, aho abarimyi bavuga ko bababazwa n'uko bafashe amadeni kugira bari amafaranga yarakenewe kugira bagombore ifumbire ariko bakaba batayironse nk'uko bayisavye. Basaba ko amabarabara yononekaye yo mu makarti atandukanye yo mu gisagara cya Gitega yotunganywa kuko yononeka ryayo ribangamiye n'amazu muri kino gihe cy'imvura. Naya matongo yose ari mu myonga canke mu burere bujaga mu Burundi ashobora kwegukira bene kugazura iyo myonga canke utwo duca arimwo gusumba kwegukiranye n'umusozi uyashokeramwo. Ibi bitegekanywa n'ibyirizwa rigenga amatongo tumaze iminsi tubashikiriza, murazumva muri ano makuru aya n'ayandi ni mu kanya.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugihe yashikirizwe na Kristaliza Harerimana afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu. Mwaramuhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru z'ano makuru ko abarimyi bo mu bice bitandukanye babandanya kwidogera iteba ahandi naho ibura gifumbire yihinguriro rufomi. Akarorero ni muri zone Kankima ya komine Gwibaga intara ya Bujumbura, aho abarimyi bavuga ko bababazwa n'uko bafashe amadeni kugira bari amafaranga yarakenewe kugira bagombore ifumbire ariko bakaba batayironse nk'uko bari bayise avye bidogo ruhombo bariko baragira ariko gusaba gutunganirizwa. Abajeje intwara y'Igwibaga bemeza ayo makuru nabo basaba ahinguriro fomi gutorera umuti ico kibazo. Olivier Kwizera.
Abo bari nyo muri zone Kankima bidoga ko hari birarane vy'ifumbire badahabwa, ahaberekana nk'ifumbire yabagara na totahaza ari nk'umuzi wibuye kuri bo
ronikishwagara hakaboneka niyo bita imbura iyo bagara na totahaza izo twarazibuze kubirane gusa naho nyene
tego rero kuri zone yacu Kankima baduhaye ifomi imbura.
Kugaba igitangaje nuko barihesha amafaranga imbere ariko hagahera ikiringo kinini ifumbire itaraboneka. Abo barimye bagasigura ko ayo mafaranga baba bayasavye mu mabanki.
Turagenda tugatanga amahera imbere nayo mahera agashaherayo kamara umwaka wose amahera yabo barayatanze tashikura yakoze. Amahera abitse wasavye mu bana muri banki kugira ngo ugure ifumbire. Hari twe turafise nka kopeke iratanga amahera ku barimye mugabo ni ku mezi hari urantu nzeye sezo ingene umuntu aba yimbuye. Nene we ico kinga cyose gica kirangira tarangwe yofumbire.
Muvyabo barimye bitegana uruhombo rutagira izina kuko baba babuze yofumbire bagasaba ko ifumbire barihera amafaranga imbere yo kwamiboneka kugihe kuneza y'uburimye.
Umuntu rero yamaze kumenyera guteza angeri ntacuronka utabikoze. Canke irya doromi ishwagara ntashobora kuyikoresha tutayironse ntibikunde. Ncubiye bimaze. Usaba rero yuko mudushikira imbere mu batubwire ababijeje turisha amahera kujya bavuga ati ni sezo Ihorana sezo A. Kuna twebwe twatekanije amahera, none tuyatanga imbere. Mugerageze mutuvugire. Amahera kujya tuyatanga nabo bace bayizana kuri ico gihe.
Mu buyobozi bwa komine Gwibaga bwemeza ko ibirarane vy'ifumbire bitaratangwa ku rugero rushimishije. Umuhanuzi wa Mustanter Siriyake ni Yusura avuga ko hari ingingo zabaye zirafatwa kugira bose barime.
Nkuko bisanzwe biri n'ahandi, ibirarane biracariyo. Ibarabironka ku rugero rushimishije n'ubundi bari bavuze ko hariho iriko iraza barafashe ko abaronse ibirarane barakoresha iyo baronse hanyuma ndetse abandi baba bararishe batari mu birarane nabo babanza bakaronka kugira ngo bikunde bose barime. Umugabo tukabandanya dutera kamo ko fomi yogerageza ikaronsa ifumbire abarimye.
Ikibazo cy'ifumbire ni ikibazo kimaze giye kitari gito kivugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Gushika ubu amakuru duhabwa na bamwe mu barinyi bo muri zone Kankima komine Gwibaga intara ya Bujumbura yiyemeza ko udufuko tubiri tw'ifumbire ari two umurimyi ahabwa mu gihe yazigaye ubufuko burenga butandatu.
Olivier Kwizera tukivuga yajanye n'uburimyi. Ikigo cya leta kigeje guteza imbere igitegwa cy'ikawa co gitangaza ko mu gihugu himirije gushinga ubuserukizi bw'abarimyi bico gitegwa njabukamazi kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'igihugu ari nabwo buzoba bujejwe gukurikirana ko ibiciro vy'ikawa vyaduze canke vyamanutse ku isoko mpuzamakungu nabo baheze baronswe agashiru kabute. Ico kigo kiremeza ko mu myaka ya none abarimyi badebukiwe haba no kubafise inyigisho zijanye no gukorera ikawa kubera kutitabwaho. Umuyobozi w'ikigo de Oscar Wikunda abivuga amenyesha ko ubu leta yiyemeje gutera intege umurimyi. Tumukurikire.
kuva ku ntwaro yabagaza haraki gihe atari gito tukira abana twarabona kwikawa bari bazi kuno bayisasira bari bazi kwikawa atakindi gitegwa gitegwamo ikawa utegezwe kubisasiye ibitewe mu biti kuko no babwira yuko bijya bipimo byariho kiya gihe n'ubu biracyariho ahubwo habaye kudebukirwa kwabarimye bivanye ko abarimye batitaweho bikwiye maze bahava baradebukirwa baraheba cha gitegwa cikawa ariko inyigisho barazifise ariko turahimiriza duciye ku bafundi bacu mu ntara zitandukanye mu bijyanye no gukurikirana abarimye ku bijyanye n'igiciro kuva ku 2380 ukaja ku 2180 ari akigoro kadasanzwe rero amafaranga abene gihugu basanzwe baronka ni hafi idolari kandi turiko turaraba no mu bindi bihugu duhana imbibe amafaranga bahabwa abarimye ni hagati y'ubusa n'ibicindwi gushika ku idolari rimwe ku kilo ikawa iraduga no munsi yeje ratibuka no kuvuga n'ibiciro biza birahindagurika rero abarimye tuzokwama tubatera intege igihe cyose ku isoko muza makungu igiciro kizoba cyiyongereye kuko twarababwiye yuko hagiye kujaho vuba abasanzwe baserukira abarimye bikawa kuva ku mutumba gushika gwego y'ihugu ari nabo bazoze barakurikirana mbega igiciro cikawa ku isoko muza makungu caduze mbega cyagabanutse aho rero igihe cyose igiciro kizoba caduze tuzobandanya tubatera intege cyane cyane mu kubaha y'amafaranga bita agashiruka buti
Mubijanye n'utungane naho amatongo yose ari mu myonga canke mu burere bujaga mu Burundi ashobora kwegukira bene kugazura iyo myonga canke utwo duca arimwo gusuma kwegukiranye n'umusozi uyashokeramwo bene yo bashobora kuyakoresha ibyo bipfunza ariko badahunyanza uburenganzira ku matongo y'abandi ibi bitegekanywa n'ibyirizwa rigenga amatongo tumaze iminsi tubashikiriza ubugendozi bw'amatongo nk'aya bushigwa mu minwe y'ubushikiranganje bujejwe amatongo nk'uko biboneka mu ngingo y'amajana na 47 y'iryo bwirizwa iryo bwirizwa kandi gihaneza ko amatongo ya leta yogurishwa ibi n'ibindi bijanye nayo matongo yo mu myonga akoreshwa twabiteguriwe na Claire ya Ingingo ya 442 igitabo cy'amategeko agenga amatongo mu Burundi kivuga ko imyonga ishobora kuba ari itunga rusangi rya leta aho ni mu gihe ari imyonga irimo amazi bihe byose irimo ibizuku canke ubutare aha hakaba harimo n'imyonga yose canke ibice by'imyonga biri mu bice bikingiwe ni mu gihe ingingo ya 443 yo yerekana ko imyonga kandi ishobora kuba yegukira bwite leta aho ni nko ku myonga atawikoresha kandi itamirangwamo amazi imyonga yose ishizwe muri ico gitigiri hamwe n'isanzwe harugwa mu matongo ya leta hamwe n'imyonga idaharuye ariko imyonga ishobora no kuba yegukira umuntu ubwiwe canke amashira hamwe nk'uko ingingo ya 441 ivyemeza amategeko agenga imyonga arisunga imico y'abarundi kandi imyonga ntiyandikishwa nk'amatongo canke itunga ry'umuntu nk'uko ingingo ya 444 ivyerekana ahishikiriza ko uwakoresheje imyonga akayikuramo inyungu ibagwiwe idaheza ngo ibe iya nyene amasi ahanamiye iyo myonga naho biruko ingingo ya 445 yo yerekana ibitandukanye n'ikoreshwa ry'imyonga ya leta aho uwikoresheje atabifitiye uruhusha atabubasha abayifise ko mu ngingo ya 450 byanditswe ko ibikorwa byo mu ngo bishobora kwemererwa gukoregwa by'agateganyo mu myonga rusangi ya leta ariko mu myonga bwite ya leta bishobora kwemererwa hakoreshejwe amasezerano yo kubihakorera by'agateganyo ariko kubihakorera burundu bikazira na ingingo ya 445 ivuga ko abakoresha imyonga bwite ya leta bashobora kwakwa uburenganzira bahawe mu gihe batayikoresheje imyaka ibiri kurikirana kandi atansiguro yumvikana ibisigura yatanzwe
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitwa mu gisata cy'inyubako dukubitire mu ntara ya Gitega abanyagihugu ba mu makarti atandukanye mu gisagara cya Gitega umugwa mukuru wa politike bari dogere yo none karajya amabarabara y'imigendranire muri kino gihe cy'imvura ni mu gihe bemeza ko haheze igihe batangishijwe intererano kugira yubakwe yongerana gwizwe abagane na Radio Indundi kitwa bashikiriza ko iyo none karajya ayo mabarabara ribangamiye n'amazu ari muri ayo makarti batera kamo abo vyega kugira bayatunganye gutico gisagara kironka ishusho rikibereye ariko baguma babwigwa kurindira ishitswa ry'uwo mugambi ahigitega ni nkuru tubaza mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
Abantu batandukanye bo mu makartier agize igisagara cya Gitega bashikiriza ko amabarabara adatunganije bibereye ayandi menshi atubatse nayo mu gihe cy'imvura ngo muri uku kwezi kwa ntwarane aheza akagwiramwo ibinogonogo ibimanga n'ibyondo hamwe nayubatswe n'ikaburimbi ariko akaba yaga biturutse ku bitigiri by'ingendeshwa n'abantu baricamwo bigenda byiyongera ari mu ntambamye yo gushikira ku ishusho ibereye umugwa mukuru wa politike bamwe mu makartier yo mu manuko bw'isagara cha Gitega bavuga ko kubaka amabarabara n'ikaburimbi aho bishoboka naye handi bakayakoresha amabuye bayasasamwo mu nyubakwa rusange gikwiye kuba igikenewe cihutirwa abo berekana kandi ingena amazi y'imvura mu kuno kwezi kwa ntwarane abangamira impome z'inzu n'impangu zabo mu gihe aba ariko yironderera inzira atemba camwo hari nabandi berekana ibarabara ry'igihugu kabiri ricamwo imodoka amapikipiki n'amakinga amakartie agegereye haba harimwo abantu benshi magarama nyamugari yoba na bwoga ivyo navyo bikaba biba intambamye kuko riguma ryaga aba nabandi batera ka mu gucyo indongozi vyega kugarukira amabarabara yo mu gisagara ca Gitega mu kuyubaka no kuyagwiza ni mu gihe mu makartie atandukanye abafise impangu n'ibibanza batangishije amafaranga babwira ko araye kubaka ayo mabarabara bayasasamwo amabuye bakavuga ko haheze imyaka n'iyindi barindirishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi aho abajeje intwaro bababwira ko bobandanya bizera ko umwanya n'uwundi uwo mugambi uzoheza ukaja mu ngiro ari se ntanguvu Gitega Radio Indundi Kituro
Aniseti ntanguvu urakoze tukivuga ibivyunyubako yahoza no mushikiranganje raje rw'ibikorwa vya leta Gaspar Kobako aranegura ingendo yuko mu gihe cyano ne ci yagokaga ibisagara mu gihugu ivyo bisagara nyene bitunganywa abantu baramaze kuvyubakamwo ari byo kubgiwe bituma bamatati n'imyidogo bifatiye kukwibana amatongo inyuma y'imyidogo yasubiye gushikirizwa kuri uyu wa kane nabatswe uburenganzira bwo gukora mu matongo yabahitwa kizingwe bihara muri komine mugere mu ntara ya Bujumbura nkuko twabibabwiye mu makuru yacu uwo yahoza no mushikiranganje raje rw'ibikorwa vya leta abona ko ibi bizoguma birangwa akajagari gihe cyose bitazoba biratunganywa kwa geko atunganya ibisagara bitegekanya kurikira Gaspar Kobako
Kamuhinga azi ibyo gutunganya ibisagara ibaraba ryateza gutangura ninzira zaha abantu baca naho bazoshira amazi imbere y'ukuza kubomora kwazo kubara bati wewe watanze urupangu rwanje none uje kugonza ngo harondera mwe barabara abantu bagenda kubaka mu kajagari ugasanga bimwe byo gutunganya amabarabara tunganya amashuri amavuriro by'amazi ntibikurikira ariko gituma usanga hariho inzira z'inzingu zingu biva ko hatabitunganywa ryibanze imbere y'uko abantu baja kubaka mu bibanza kanaka leta naho yamutse itunganya akashakora ibyo bya kamwana wa mama kwa usanga abari basanzwe bafise n'abaparasene babandanye baronka kubera bya bindi by'ibiturire byatsindara muri kino gihugu nizo ngorane usanga ziri muri za kizingwe bihara ukazusanga abantu amatongo bara yabuze kare barataza amafaranga kwazusanga biragoye koza kuvuga kuti ngaha turahacisha barabara ubwa mbere leta ihejeje gutegura ikibanza ikavuga ati muzokwimuka ibaza kuba muzibikiro ushutangura gutunganya aho hantu intunganyo cyangwa intumbero yo ngene ibisagara itunganywa mu gifaransa bavuga schema directeur d'urbanisme abari nk'intumbero cyangwa igicapo cy'ukugene iby'igisagara bitunganywa abantu ntibabanze aho igisagara igisagara ntigikurikira abantu bazoje abantu nibo bakurikira igisagara kizoje bitageze uko bijamo ka kajagari akamwana wa mama n'ibindi byanda mutumutore bituma abantu babaho nabi
Gaspar Kobako ari nano turangirije ano makuru ndabashimire mwese mwarimo duteza amatwi Wakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze Matiya abona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwarako mashikirizwa na Kristo Arizarerimana ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu murakoze